ingino, ingino, ingino kwira jo inzamba.
Kilo kigani ilo kichijani ino amakuri ya Burundi mukarere ka Afrika y'ubuseruko ekana yo muri Afrika nzima muri kino kigani ilo chanyu kidusigi nyuma nibibera kuyindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabaramukije abandi bahayimiriwe bivana naho muherereye bakunzi baradio inzamba gateka kawe muri kumana Desire Atungimana muri kuri micro. Je spendo imana ari muhinga bw'ivyuma muti tuhava tuganira kubijanye n'iki muri kano kanya tukamatara biri hamwe bijanye n'intego ya umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ibijanye na basketball, volleyball eka tubabwira inkino zitandukanye zabere mu gihugu hanyuma dukubitire hariya mu gihugu cha Cameroon tubabwira ibijanye na Shan tuvuye utujye mu bihugu by'Uburaya tubabwire mahiganwa akomakomeye ingene byagenze mu mpera y'inondwi duce dukubitira muri leta zumwe za Amerika muri basketball turangirize mu gikombe cy'isi yose cyaraye kirangiye hariya mu gihugu cha Misiri mu kanya rero tubagira ku muriri. Rekarero duhere mu mupira w'amaguru mu Burundi tubabwira yuko Muzinga yaratsinzwe itsindwa no mu gwa Vitaro itsindwa kimwe ku busa. Vitaro yaruka gutsinda kera yaremaze inkino zitatu kimwe idatsinda none baronse insinzi naho itari yoroshe igitsindo kimwe amanota atatu barayandikishije. Egre Noir ku kibuga cyayo yatsinze Rukinzo ibitsindo bitatu kuri bibiri mbere bica bituma uwo mugwi bihinduka mu bijyanye n'ingene bakurikirana nkuko tuzakubashikiriza. Hanyuma Kayanza United yatsinze Bujumbura City ibitsindo bine kuri kimwe. Les Elephants inganya na Olympic Star kimwe ku kindi. Atletico Olympique nayo nyine inganyije na Bumamuru kimwe ku kindi. Le Message Ngozi inganya na Musongati arya Ingozi mu kino rwari rukomeye cyane rwitezwe n'abantu benshi cyane mbere Musongati niyo yagiye kugombora yari maze gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe hanyuma urukino rurangira bibiri ku bindi abanyengozi babona kwiruhutsa. Flambeau du Centre nayo yatsinze Royal FC imuramvye igitsindo kimwe ku busa mu gihe Burundi Sport Dynamique nayo nyene yatsinze Interstar igitsindo kimwe ku busa. Tukubabwira rero ko muri no higanwa kugeza unya Flambeau du Centre ni hariya mu ntara ya Gitega ni yimwe cyane cya mbere y'amata 38 ikurikirwa no mu gihe Police Rukinzo 35 agakurikira no Message Ngozi 32 ikanganya na Aigle Noir 32 nyene nayo Musonga tikaza mu cyano cya 5 n'amata 31 ikabinganya na Olympic Star y'Muyinga 31 Muzinga iracane mu kibanza cya nyuma. Tukivuga umupira w'amaguru tubabwire ko mu bigeme naho nyene barakinye ingene bagiye baratsindana rero nuko ku rukino rukundwa igirya 15 Fofira yirahiye Lyon FC mu kwitsinda ibitsindo bitanu ku busa ku kibuga cy'umubyego hari Ngozi. Arena Star yatsindiye umuhira n'umugwa wa 11 Etoile ibitsindo bibiri ku busa. Inyange batsinda ubuntu Women ibitsindo bibiri ku busa. Intwari kazi banganije na PVP Buyenzi igitsindo kimwe ku kindi byatangaje abantu. Hama Rainbow ikaba yatsinze umugwi wa La Colombe ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ingene iyo migwi isumba sombanya rero PVP Buyenzi cyane mu kibanza cya mbere n'amata 43 ikurikirwa na Fofira 39 cyane cya gatatu kimwe La Colombe 38 ubwa kane haza Rainbow ifite 19 11 Etoile ifite 15 Inyange ifite 18 umugwi wa Lyon ifite 12 Arena Star ifite 11 umugwi wa Ubuntu Women ifite 11 ikibanza cya nyuma hari intwari kazi nabo nyine bafite amanota 11 nuko byifashe mu bigeme.
Wirirwa mu byumba by'ubushakashatsi urondera gukura ko cyaje kongera ku kubyuhoraho nyine ingabo yaremye
menyeri
ikintu cyose Imana yaremye
yakiremye kizi.
Reka tugaruke gato mu mpira w'amaguru mu gisata cy'umugwi serukira gihugu mu bagabo tubabwire yuko ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryasohoye urutonde rw'abakinnyi b'intamba mu rugamba bakisanzwe bakina mu Burundi baba barimenyereza kugira bitegure urukino ruzohuza Burundi na Central Africa mu kwezi kwa gatatu. Iryo higanwa rero rikaba rigi kurondera abazuye mu gikombe cya Afrika kizobera muri Cameroon naho nyene nk'uko Shanik rahabera Jimmy Ndayizeye rero bafatikanije n'abari kumwe barasohoye urutonde rw'abakinnyi 30 basanzwe bakina mu Burundi. Abanyegori ni Rukundo Onezima kina message ngozi hariho Wironja Ismael kina muri Musongati ni Jimbere Juma kina muri Flambeau du Centre Hakizimana Issa mu defenseur akina muri Flambeau du Centre Ndikumana Dieu merci wa Aigle Noir Irakoze Beni Flambeau du Centre hanyuma mujyango Musa Musongati umukinyi Mbirizi Eric kina Interstar Ngabonziza Blanchard akina muri Aigle Noir umukinyi Ndikumana Foster wa Rukinzo ni mubona Emery akinira Musongati abataka rero nabo hagati ariwe Girimana Hamda Ramadan akaba Ndikumana Asman Aigle Noir akaba Urasenga Cedric Dani message ngozi Mugisha Jean Albert Jean Alberto wa muri Musongati umukinyi Nshimirimana Ismael Rukinzo Masudi Narcisse wa Aigle Noir Karikeza Ibrahim message ngozi Muderi Akbar message ngozi Rukundo Terence Kayanza United umukinyi Asman Amisi Flambeau du Centre Ramazan Pascal Olympic Star Munyampara Pepe wo muri Vitaro Shaka Trésor Vitaro Nduimana Frank Royal FC Nibibona Edi Musongati Ndayishimiye Meshak Burundi Sport Dynamique Rukund Abdul Kayanza United Vyamungu Raoul Bumamuru na Juma Mohamed akina muri Flambeau du Centre abone bakinyi 30 bakina mu Burundi bahamagawe na Jimmy Ndayizeye ariko nabo bakorana kugira be baritegura kugira bimenyereze bazobongere mwabandi bavuye hanze bitegurire umugwi wa Centrafrique urukino zaro fise agaciro kanini cyane ku Burundi burutsinze icyide cyo kujya mu gikombe cya Afrika kizaba kiko kirangerekana cyane
fatinda abantu bose ukifatira injabwe zose ukifatira batama bose ukifatira abandi bisi yose eka nawo rushubenge imana yo eka nawo rushubenge imana yo eka nawo rushubenge imana
muri volleyball naho ari kuri parke nyene byagenze ku munsi w'Imana n'ukuvuga ko Lesace mu bigi matsinze NF Gitega in action ku maseta 3 ku busa hanyuma Agenda Light Club yatsinze Panthere ya maseta 3 kuri 1 mu bagabwa Cosmos itsinda Bujumbura Wezo wandana amaseta 3 ku busa Rukinzo nayo itsinda Muzinga amaseta 3 ku busa nyene mu gihe Amikar yatsinze Bisolo Volleyball Club ku maseti 3 kuri 1
yo rekana wo rushugenge man
Muri basketball naho nyene higanwa gira bandani gi Bujumbura ho Lesipo banyagi mu gwa Aigle Noir mu kutsinda ku minota 123 kuri 136 Dynamo itsinda Mutanga United ku minota 85 kuri 133 kuri 153 mu gihe ku munsi w'Imana Kern yatsinze New Star ku minota 72 kuri 62 nayo urunani rusubira gutsinda kandi ubisa n'ibitagoye cyane mu gutsinda Muzinga ku minota 63 kuri 58 urunani rero rukaba ariko rurekana uko ruko rateri ntambwe gwegera igikombe cyo no mwaka kuko numugwi wifashe neza cyane mukanya dukubitira mu rishare mu gikombe cya Afrika rero gikoresha abakinnyi basanzwe bakinira iwabo gusa twabwira yuko urukino rwa nyuma murantunga igice cya kabiri gishiri cya nyuma kizoba itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri hanyuma hakazoba urukino zuhuza Mali na Guinea Mali mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma yatsinze Congo Brazzaville kuri za penalty 5 kuri 4 Guinea nayo murazi ko yarayitsinze u Rwanda ku gitsindo kimwe ku busa hanyuma ku rundi rukino zoba itariki 3 nyaguta 3 z'ijoro ni Maroc ikina na Cameroon ugaye Maroc ikaba yatsinze umugwi wa Zambia itsinda 3 kuri 1 Cameroon nayo itsinda Republika ya Demokarasi ya Kongo bitsinda 2 kuri 1 murumva rero ingene inkino zifashe urukino rwa nyuma rukazoba itariki 7 na kibanza cya 3 kazoba ku munsi wa 6 isaha ku munsi wa 6 itariki 6
Nigwano gukunda umuntu babona system kuma kinwa bose obabiran bo bakina bani mumubira system kuma kinwa bose abantu
tuvirero muri Afrika dukubitira iburayi tubabwire ko mugwi wa Lyon hariya mu gihugu cy'u Faransa waraye birahiye Bordeaux mu kutsinda ibitsindo 2 kuri 1 hanyuma Montpellier yatsindiwe muhira na Lens ibitsindo bibiri kuri kimwe, Nice itsindwa muhira nayo nyene na Saint Etienne ibitsindo bibiri igitsindo kimwe ku busa. Umugwi wakoze ibintu abantu batari biteze no mugwi wa Lorient watsinze Paris Saint-Germain ibitsindo bitatu kuri bibiri. Pochettino bati turakwakiriye mu Bufaransa nk'umumenyereza, ati waraciye nk'umukinyi mugwi byo kumenyereza ntibari bwahakorere ngo urabe nyene bigoye. Bamwa umugwi wa Lorient uri mu migwi ya nyuma uburamutsinze ibitsindo bitatu kuri bibiri. Brest yatsindiwe muhira na Metz ibitsindo bine kuri bibiri. Angers itsinda Nîmes bitatu kuri kimwe. Strasbourg muhiri wabo yatsinze igitsindo kimwe ku busa. Lille itsinda Dijon igitsindo kimwe ku busa. Lille rero yiginda iratsinda kamwe ariko yibereye mu kibanza cya mbere. Nayo Nantes ikaba yatsindiwe muhira na Monaco ibitsindo bibiri kuri kimwe. Urukino rwategereza guhuza Rennes na Marseille rwari kubera Iverodrome ntirwabaye kubera abakunzi b'umugwi wa Marseille babyutse bariya Amavubi babyuka baturira ibintu bamenagura ibintu, hanyuma urukino bararusivya ku mvo z'umutekano. Muri icyo gihugu cy'Ubufaransa rero Lille iri mu kibanza cya mbere ifite amanota 48 ikurikirwa na Lyon 46, Paris Saint-Germain ku kibanza cya gatatu 45, ikibanza cya kane kirimo Monaco amanota 42, n'ikibanza cya gatanu kikaba mu mugwi wa Rennes n'amanota 36. Mu gihugu cya Espagne naho nyene harabaye inkino, aho ku munsi wa gatanu Huesca yatsinze Valladolid ibitsindo bitatu kuri kimwe, hanyuma ku munsi wa gatandatu Sevilla yatsinze Eibar bibiri ku busa. Real Madrid itsindirwa muhira n'umugwi wa Levante ibitsindo bibiri kuri kimwe. Real Madrid nta kigendana gitoye muri ino minsi mbere Zinedine Zidane bikavuganwa ko ashobora kwirukanwa umwanya n'umwanya, naho bigoye cyane kuko kwirukana umumenyereza afise kontra muri ino minsi ya Covid biragoye cyane, kuko usanga uramwirukana asigaje kontra y'umwaka ugasanga umutekere miliyoni zirenga 10-15. Ayo mafaranga nayo ni menshi cyane mu gihe imigwi nka yose iri mu bukene, mbere iri mu madeni atagira ingana ngana. Izo za Real za Barcelona zose zibereye mu madeni kubera Covid. Bakaraba rero ati kwirukana umumenyereza ukamutekera amafaranga ni ibintu bigoye cyane, nico gituma abamenyereza muri kino gihe barahendahenda, kiretse nko muri za Chelsea bafite amafaranga nayo gutera inyoni. Murumva rero Real Madrid ifise ikibazo, kwirukana Zidane byari bikenewe nkuko benshi babisaba muri ino minsi, mugabo bamutekerera iki? Biracyari ikibazo, ntawe ubizi ko Florentino Perez azohava bishika ko akamutekerera akagenda, mugabo abakunzi ba Real menshi bariko barasaba ati natuvireho, yakoze byinshi byiza ntave abandanya vyonona. Mu zindi nkino Valencia yatsinze Elche itsinda kimwe ku busa. Villarreal inganya na Real Sociedad kimwe ku kindi. Getafe na Deportivo Alaves baranganije ubusa ku bundi. Atletico de Madrid imeze neza cyane yatsinze Cadix ibitsindo bine kuri bibiri. Grenade na Celta Vigo banganya ubusa ku bundi. FC Barcelona itsinda Atletico Bilbao bigoranye cyane ku bitsindo bibiri kuri kimwe, mu gihe uno munsi saa zine z'ijoro Betis Sevilla yakira Osasuna. Muri iyo higanwa rya Espagne rero umugwi wa mbere ni Atletico de Madrid ifite 50, ya kabiri ni FC Barcelona ifite 40 inganya na Real Madrid ya gatatu 40, umugwi wa FC Sevilla ukagira 39. Mu kibanza cya gatanu hari Villarreal ifite 35. Mu gihugu cy'Ubudage naho nyene barakinye umugwi wa Stuttgart watsinze Mayence ibitsindo bibiri ku busa. Union de Berlin inganya na Mönchengladbach kimwe ku kindi. Bayern Dominik inyagira Hoffenheim ibitsindo bine kuri kimwe. Werder Bremen yanganije na Schalke 04 kimwe ku kindi. Eintracht Frankfurt itsinda umugwi wa Hertha Berlin bitatu kuri kimwe. Dortmund isubira gutsinda yarasiwe kuronka umunezero kuronka intsinzi yari imaze iminsi itayonka, itsinda umugwi wa Wolfsburg itsinda bitatu kuri kimwe. Wolfsburg itsinda Leverkusen kimwe ku busa. Cologne itsinda Amin Bielefeld bitatu kuri kimwe, mu gihe Wolfsburg yatsinze umugwi wa Fribourg itsinda bitatu ku busa. Ubudagi rero Bayern Dominik iri mu kibanza cya mbere amata 45, hakurikira Wolfsburg ifite 38, hakaza Wolfsburg 35, Eintracht Frankfurt ifite 33, ikibanza cya gatanu kirimo Leverkusen n'amata 32, ikaba inganya na Dortmund nayo ifite 32, reka na Mönchengladbach y'indwi nayo nyene ifite 32. Mu Bwongereza umugwi wa Newcastle wagiye gutsindira Everton muhira ibitsindo bibiri ku busa. Crystal Palace itsinda Southampton igitsindo kimwe ku busa. Man City itsinda Sheffield United kimwe ku busa. West Brom Albion yanganije na Fulham bibiri kuri bibiri. Arsenal inganya na Manchester United ubusa ku bundi. Southampton yatsindiwe muhira na Aston Villa kimwe ku busa. Chelsea itsinda Burnley itsindo bibiri ku busa amanota mbere amanota insinzi ya mbere ya Thomas Tuchel anonse muri uwo mugwa Chelsea kuva wushitsemo kubera ukino gwa mbere yaranganije ariko bakavuga bati abakurikira umupira w'ubwongereza ati kubona aronka amanota 4 ati nta na kimwe cerekana ko na Lampard atari kuyaronka kuko ayakuye ku migwi ubaye yabaye ati tumurindire mu misi za ariko arahura n'imigwi ikomakomeye niho bazobona impinduka yazanye umugwa Leeds United watsindiye Leicester muhira bitindo bitatu kuri kimwe West Ham United itsindwa na Liverpool bitatu kuri kimwe Liverpool rero iyo ubonye Mane ari en forme kabona Salah ari en forme Liverpool iba yagarutse mu kibuga abo bakinye bariko baraza biraboneka uko Liverpool imeze neza iri kwiragaruka mu bihe byayo yatsinze rero mugwi wa West Ham United ibitsindo bitatu kuri kimwe Brighton nayo ikabatsinze Tottenham ibitsindo igitsindo kimwe kubusa Mourinho rero akabatsinzwe kabiri kurikiranya kuko mu minsi heze yari yatsinzwe na Liverpool naho nyene bitatu kuri kimwe none yatsinzwe na Brighton igitsindo kimwe kubusa kwa Mourinho biriko biracumbagira aha mu gihugu cy'Ubwongereza rero Man City iramaze gufata ikibanza cya mbere amata 48 n'urukino rumwe itarakina irutsinze kugiza 47 yikurikira Manchester United ifite 41 murumva ko igihe Man City yotsinze urukino itarakina izoba itangwe gusiga indi migwi y'amanota 6 n'inkino 2 ni nyinshi Liverpool ifite 40 umugwi wa Leicester wa 4 ufite 39 West Ham kabiri ya gatanu n'amanota 35 we Mourinho ari mu kibazo cya gatandatu n'amanota 33 akanganya na Chelsea y'indwi ifite 33 na Everton y'umunani ifite 33 nyene Aston Villa y'icenda ifite 32 Arsenal ya 10 31 murumva ko iyo migwi isumbanya amanota atari kirenga mu Butaliyano Torino na Fiorentina zaranganije kimwe ku kindi Bologna itsindwa muhira na Milan kimwe bibiri ku kimwe Sampdoria itsindwa muhira na Juventus bibiri ku busa Inter de Milan yagira Benevento 4 ku busa Spezia na Udinese Udinese yatsindiye Spezia muhira kimwe ku busa Cagliari na Sassuolo ziranganya kimwe ku kindi Crotone muhiri wabo yatsinzwe na Genoa bitatu ku busa Atalanta itsindwa muhira na nyene na Lazio Roma bitatu kuri kimwe Napoli itsinda Parme bibiri ku busa Roma itsinda Eras Verona bitatu kuri kimwe ihiganwa ry'Ubutaliyano rero Milase ni mu kibuga cy'amera 46 ikurikirwa na Inter de Milan 48 Roma 40 Juventus ya 4 39 Napoli kagira 37 ikanganya na ya gatandatu ari Lazio 37 nyene igikombe cy'isi cya handball cyakimaze iminsi kibera mu gihugu cya Misiri cyaraye kirangiye urukino rwa nyuma rwahuje Denmark na Suède ibihugu byahariye muri Scandinavie hariya mu buraruko bwa Buraya ni ibihugu bikomeye cyane muri handball kuko nubwo urukino rwari rukomeye cyane ugiye kubiraba umugwa wa Denmark watahukanye insinzi ku bitsindo 26 kuri 24 murumva yuko byari bikomeye cyane Denmark ikaba yasubiye gutwara igikombe yari isanganywe mu rukino rwo kibanza cya gatatu Espagne yatsinze Ubufaransa itsinda Ubufaransa ku manota 30 ku bitsindo 35 kuri 29 itsinda bitandatu ni byinshi murumva rero yuko ugiye kuraba iyo migwi yahariya mu buraruko bw'Uburaya ni migwi ikomeye cyane kandi kenshi muri finale idahuye usanga hari mu Bufaransa muri kino gihe nabwo nyene buriko buramenyereza ko abakinnyi benshi bamaze gusaza baravamwo ariko bamenyereza bakiri bato ariko murabona ko bashitse muri demi finale bakina n'urukino batanu ikibanza cya kane ariko abihweza umugwi serikira gihugu y'Ubufaransa bavuga bati mu myaka mikeya uzobagarutse kubera ufite abakinnyi bakiri bato ariko n'ibihugu bya Denmark za Suède za Norvège n'ibihugu bikomeye cyane muri handball ari nacyo gituma ubona bitwara amahiganwa menshi cyane Muri NBA inkino zimaze kuba Toronto Raptors yatsinze umugwi wa Orlando Magic amanota 115-102, Washington Wizards itsinda Brooklyn Nets amanota 199-106, urumva urukino amanota y'ingingi angana ni menshi cyane. Hanyuma Minnesota ikaba yatsinze umugwi wa Cleveland Cavaliers ku manota 119-108. Izo nizo nkino zimaze kuba, mu kanya tubabwira izindi zitekanijwe mu kanya.
Ndibuka tugiye kuragana Wamba ijera de Warakaka
Isa himwe ijoro uno musi Cleveland Cavaliers za gukina na Minnesota. Hanyuma isa hindwi n'iminota 30 Atlanta ikina n'umugwi wa Los Angeles Lakers. Miami Heat ikina na Charlotte Hornets. Chicago Bulls iza kwakira umugwi wa New York hazaba isa 8. Kuri iyo saha kandi umugwi wa New Orleans Pelicans za gukina na Sacramento Kings. Milwaukee ize gukina na Portland. Oklahoma City yakira umugwi wa Houston Rockets. Dallas Mavericks iza gukina n'umugwi wa Phoenix Suns hazaba isa 8:30. Kuri iyo saha kandi San Antonio Spurs yakira Memphis, nayo Denver Nuggets ize gukina n'umugwi wa Detroit Pistons hazaba isa 9:00. Urumva rero ikirangamisi cy'abakunda basketball, inkino nziza nziza zirahari. Akanya na kanyu mukarondere muheze mu rwabizo nkino ku bakunzi ba basketball. Eka mbere bakunzi ba kino kiganiro cyo dusozerera hano, tubashimira cyane ko mwadukurikiye muri benshi. Nshimire kandi Jospin Nduwimana mwembwa bw'ibyuma, Desire Hatungimana mwari kumwe. Ndabifuje kugira umunsi mwiza.
Ingino kwira joy nzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.